mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje umwaka mushya muhire. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari yo gutangira umwaka. Ba president b'u Rwanda n'u Burundi baraye bifurije umwaka mushya muhire abaturage b'ibihugu byabo. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu kanya gashize gatoya cyane, turahera mu Burundi. Impera z'umwaka, intangiriro z'undi mwaka. Ni umuco ko abakuru b'ibihugu bageze ubutumwa ku baturage babo. Mugenzi wacu Eloge Wirika Neza wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye ijambo rya president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
President Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona u Burundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama. Yishimiye cyane kubona impunzi ziko zatahuka, hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama vuga bitagenda neza gusa.
Yanezerejwe nuko n'impunzi zitaye zifite umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu zagiye mu buryo zikaba ziriko zirataha kubwishi. Duhimbaje umwaka mushasha rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano byiganje mu gihugu cyose, bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu. Nico gituma dusaba abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abene gihugu, baba bamenyesha makuru cyanke abamenyesha mana, dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangira n'intumwa mbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose.
Yagarutse no kubyo leta yaranguye birimo amafaranga yinjiye mu kigega cy'igihugu bikayifasha kwibako.
Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa intigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire, ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro, na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu cya Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano, leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda abamurara ku mugondo cyanke ngo bamutsinde ku vyiwe. Mu gisata cy'ubutunzi kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya tari meshi. Uyu mwaka ikigo Obere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601, mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Kubera ivyo, leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye.
Mu bihe nk'ibihe, umukuru w'igihugu arahigongwe abanyororo. Muri ino jambo haritezwe mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagiriza ubahirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo umwaka w'2015 barekurwa. Ariko se Barundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa c'umurwi washizweho bijejwe.
Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu, na cyane cyane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezurirwe. Bizokorwa hisunzwe icegeranyo cy'umugwi uri kuratohoza ibijyanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo.
Prezidenti Ndayishimiye hamagariye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu, yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa.
Naho twokwishikana igihugu tutagikunda, twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemo tuvavanwe n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi abasuma abakora urudandazwa rwa magendo abatanga n'abagibiturire abasesagura amatungo rusange nuko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu abaryi imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya nta gihugu cyateye imbere abene gihugu bicaye tumenye kimenwe kuye kurya ari yabirondeye nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbo bagwije
prezida w'u Burundi yavuze ho kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari igihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma abarundi baronka ivyo basumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu busoza umwaka butangira nundi noneho tujye mu Rwanda mugenzi wacu Asumpta Kaboyi nawe yakurikije ijambo rya President Paul Kagame.
Muri iri jambo ritabaye rirerire Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'Abanyarwanda yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo.
Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho. Kubera imbaraga zanyu, ubushake no gukunda igihugu twese dufite, uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje. Twirinde rero buri wese yite ku bandi. Mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi, naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze. Je n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire w'2021 uzababere uburumbuke, mugire umugisha w'Imana.
Impuruza ya Perezida Kagame ije mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara. Ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 7 bahitanywe na COVID-19 niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi 9 ashize iyi ndwara igeze mu Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima ryagaragazaga ko mu bahitanywe na COVID-19 harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13. Abahitanywe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu batumye umubare w'abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda bagera kuri 86. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagera ku 8,250 mu gihugu hose aribo bamaze kwandura COVID-19. Muri bo abagera ku 6,369 barayikize, mu gihe abakirwaye ari 7,095. Gukomeza kwirinda COVID-19, abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi. Leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka, aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa mbiri za nijoro, naho abatuye mu karere ka Musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa moya za nijoro. Muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo. Abari bafite ubukwe bwarahagaritswe, gusa nanone leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu 10. Ubwo yagezaga ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize, Perezida Kagame yavuze ko bitarenze amezi 6 y'umwaka utaha Abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Udutabo dushya turanga umuryango turatangira gukoreshwa uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Ariko bamwe mu baturage b'umujyi wa Bujumbura baratwinubira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Utwo dutabo urugo rwose rwo mu gisagara cya Bujumbura rutegerezwa kuba rufise tuzofasha kugira umukuru w'umuryango azoza aratwuzuza igihe cyose aronse abashitsi kugira bifasha abajejwe umutekano mu kazi kabo. Bishikizwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura ahamenyesha ko abanyagisagara bategerezwa kuvyubahiriza
ta mutekano nta kintu na kimwe gishobora gukogwa. Kwabemereye ko tuzobaha amakaye amwe bitarire carte de menage kugira ngo ahazoboneka umunyamahanga wese yadukije atazwi baheze bamushira habona na cyane cyane kuko amakaye de menage azofasha nk'abantu abashitsi baje bavuye muri interior cyangwa bavuye handi kwandikwa muri ayo makaye. Handi rero ayo makaye arafise udasa no kuvuga komine yose izobifise ikaye yayo naya makode twashizemo kugira ngo bibe ntigane.
Aba ba mu gisagara cha Bujumbura babona ko tudutabo tutari dukenewe mu gihe bafise utundi bati no kubasesaguza.
Ntibinguye neza na gatoya kubera ubwambere twahereye kugakaye k'amajana 5 mu nyuma baraduza turagura kandi gakaye ka 2 akoye ka 2 rero niko tumaze imisi dufise. Mwino misi nta nuko karaganya kuzura turacyagakoresha ntikaruzura ariko urumva ngo bazinya kandi ka 3 antawe dufise dukura amahera tubwe nk'uko uruhare rwacu turakenye nawe tubona dukura amahera ibintu byose hano mu gisagara cya Bujumbura byazimbye none amakaye nayo aduze kubera iki ntitwumva impamvu ni kubera iki.
Kuri jewe iyo ngingo ntiyari mbi bari gushyigikira umutekano ariko twebwe tuba dusanzwe dufise ayo makaye tuyamaranye igihe ariko rero niba bakeneye gushyigikira umutekano nibafate abo bantu bitwa ko baziguze bazibahe atacyo bahenze kubasaba kubera nka twebwe tumaze kuzigura nk'igira inshuro ya 2 wa mbere twakagura 500 ugira kabiri kajya ku 2000 none je nosaba yuko umuntu wese wabafise iyo kaye arayiguze bakene kuzihindura ntibaziduwe ku buntu kwa tuba tugisanganye utayifise nawe ayigure gushaje ariko tuba tuzisanganywe simbona igituma boza badusaba amafaranga kandi dusanzwe tuzifise.
Kiretse rero ko abanyagisagara bavuga ko batumva igituma buri mwaka bagoma basabwa utundi dutabo kandi tuzimvye gusumvya utwahahora bamenyesha ko n'igikorwa cyo kwishyura mu ibanki imwe rudende bibatesha ico bokoze.
Njyewe ubwa mbere iryo tegeko rigisohoka nabaye mu bantu ba mbere bagiye kuriha kuri iyo banki ariko twahahuriye n'abantu benshi ngaha kuri Finbank twahahuriye n'abantu benshi bava muri za Kamenge bava muri Gihosha umurongo ugasanga ni muremure cyane ukahamara kariho nk'amasaha 4-5 wicaye urindiriye yuko shikigo. Icyo cyose ni ikibazo casaba yuko nka meri ya Bujumbura yo kwigora ikasaba Finbank yuko yokwiregiza amasantre y'abanyagihugu bashobora kuriha kugira ngo nabo borohegwe mu buzi bwabo bwa mishi yose.
Amakenga dufise muri byo amwe ibyo bintu biba bari byihutirwa nk'uko babivuga hanyuma umwanya nawe ukaba ari muto turavya aho tubimenye aho bingorane kuko baje kukadusaba si uko twese twatumaze kukaronka urumva ntikiza rero nuko bokongereza ikiringo kugira ngo tishe twaronse ako gatabo.
Umunyapolitike atavuga rumwe na leta Tasiano Siomana amenyesha Ijwi rya Amerika ko igisagara cha Bujumbura caronse akaryo ko kwironderera amafaranga mu banyagihugu. Ati utwo dutabo tuzimvye gusumba twahahora sitwo tuzobungabunga umutekano w'igisagara.
Mu gihe koko ubwo bukaye bwo bari ugufasha kugira tumenye abantu baba mu gisagara tumenye abaraye mu muryango y'ucankuriya ntibikenewe ko abara makaye akomeye cyane azinzi. Icyo ni kimwe cya kabiri kuzana yandi kandi na yari ahasanzwe atari bwahere ukabuterekanye kwa yari ahasanzwe hari aho bayakoresha kugira bahungabanye umutekano nibaza n'icyo ko atari gituma gifashe cyo tuma umuntu niyo tanga isiguri ihagije ku kamaro k'ayo makaye mashasha. Ahubwo benshi cyo bibaza yuko ari uburyo bw'igisagara cya Bujumbura bwo kuza bararondera amahera mu bantu kuko ahandi nta siguro zihagije iyo kaye yindi za gusubirira izindi zitari bwahere nta siguro ihagije zifite.
Mwamenya ko ako gatabo kagura amafaranga 300,000 gafise impapuro 20 mu gihe ikaye y'impapuro 24 ku isoko igura amafaranga 500,000. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore 5 n'umwana umwe barishwe nabo mu bwoko bw'abafurero biciwe mu ntara ya Kivu y'Epfo ubwo bwicanyi bwabereye mu Bijombo muri territoire ya Uvira. Patrick Mugabe uhagarariye abafurero bavuye mu misozi ya Uvira na Fizi yabwiye Ijwi rya Amerika kwaba abaturage barashwe n'abantu bitwaje imbunda bakeka ko ari abarwanyi b'imitwe ya Gumino na Twirwaneho igizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Mugabe ari kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Rwema.
Nari bafite gushaka ibyo kurya kilometre na kano bahuriye n'abantu batwirwaneho Gumino bakubita amasasu hapfu y'abagore batanu na kahungu kamwe.
Mwamenye gute ko abo barwanyi bitwaje intwara ari abo muri Gumino?
Kubera bababonye hariho blesse umwe yababonye ariko barahavuga kandi barabazi ariko abahungu bariya muri Kahuna abandi ba muri Kagogo.
Ibyo byabaye nko mu masangahe abo bantu bari bavuye hehe?
Abaye nga mu masamoya n'igice pandiri. Abagore bakuye bari bavuye muri kandi kubera mu byombo imihana yose barayitwise ubunye n'abantu basigaye muri kambi. Bavuye muri kambi bagenda mu murimo gushaka ibyo kurya bashize mu nzira bahuye n'ingabo za Gumino za Twirwaneho.
Ubu ngubu aho ngaho mu bijombo byifashe gute, harimo harakorwa iki?
Imeze nabi cyane. Ubunyene abantu bamerewe nabi kuko barashaka kugunga kandi baje mu gihuru kandi bamerewe nabi cyane kubera ko ibintu byabaye ndabagore eho nibayimosa nta munsi umwe ariho umugore babonye muri Ndambara kubera iki bariko baragenda kwica abagore kandi abagore nibayimosa. Abagore n'abana nta kibazo bafitiriya muri ya magrupa ya Gumino ya Twirwaneho ya Mayimayi ya Bishambu kubera iki bariko barica abagore kandi abagore nta munsi habanumwe bavuze ko babonye umugore afite imbunde, babonye umugore ari mu Ndambara, babonye umugore ariye ariko ibyo bintu bimeze nabi kandi biri kuzana ibindi.
Hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se MONUSCO yari yakora? MONUSCO ni ingabo zibungabunga amahoro muri ako karere z'umuryango w'abibumbye. Hari icyo bari bakora kugira ngo babagaragarize ko umutekano wanyu ucunzwe?
Oyaye, ubwo nibo bagiye mbere bashaka abantu bapfuye bakazana mayiki kuzimura mu murima bayizane mu centre de sante ya Bijombo. Ubu nyene abantu bose bamerewe nabi, aba na MONUSCO imerewe nabi, aba na EPFDC imerewe nabi kubera ni igitendo kimwe kitarabaho kwica abagore.
Bwana Patrick Mugabe, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uhaye Ijwi rya Amerika kandi mukomeze kwihangana.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twagerageje kandi kuvugana nabo mu mitwe ya Gumino na Twirwaneho ariko ntibyadushobokeye kubera itumanaho ryadutengushye. Hagati aho umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri usigiye iki abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya Rusenda, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo.
Ni Jedone Aishaki. Uyu mwaka mu 2020 nje nk'impunzi yo mu Rusenda wansigiye igikorwa kidasanzwe kuko mu mirimo nakoranye n'ishyiramu ya Adra nashobora gukuramwo amafaranga make mubakamwo inzu ya etage y'akabare ishobora kwakira abantu bashika 120. Bo abantu inzu nubatse yakira na abantu bava mu mihinga itandukanye, hariho ababembe hano hepfo, abapfurera banyindu, abarundi ndetse ingenzi zose zitandukanye n'abapartenere barimo kuko bashobora gushika bakivuna akanyota. Manake muri uyu mwaka nakoze ibikorwa bidasanzwe, naravunitse cyane mu kigo nakoze cya autonomisation duhumirizwa n'ishyamu ya Adra ikiyo na Ansel. Nashoboye gukora igikorwa cya brikete, gukora ibizuku ndetse n'uburimyi bihimirizwa n'ishyamu ya Adra. Muri uyu mwaka nakoze amafaranga nakuyemo niyo nashoboye kuguramwo imbaho, imisumani ndetse ibikoresho bitandukanye nubakamwo aka kabare. Kantwaye uburyo bushika hafi 500 y'idolari bo bwawe bwitange ku murefije. Umuntu ashobora kurekura uburyo nk'ubwo ariko kuko aho karusanga dutuye mu gihugu cyacu abantu badusanga twiryohera, abantu tubayeho neza, byabaye ngombwa ko nubaka aka kabare karimo agatutu keza itaje umuntu wese ashobora kuhagera akabona koko ari akabare kabereye. Tafite inzu yo hasi n'inzu yo hejuru igeretswe n'imbaho. Uko biri kose nk'umurefije na kabare gateye igomwe nashobora gukora mu mwaka wa 2020.
Jewe nta Kirutimana Auguste wo mu ikambi yo mu Rusenda ba umwaka wa 2020 unsigiye amahirwe ntangere hano mu Rusenda kubera ko mbere naho zindi umukozi w'abandi n'abadandariza imiti y'indimo imiti yo gufumbira indimo yo gupomba indimo ariko kugishoro naronse nanje gitoya kukazi bampa bo barampemba nka 50 kukwezi 50,000 y'amakongomani basire ngenda ndatubika buke buke kugeza aho nongereje mbona ndose nka 500 y'amakongomani nanje ntangura gukora akazi kiwanje ubu nshima kubera no vuga ati byagenze neza kubera ubu nta wundi ngikorera ubu nije nikorerako ubu mfite farumasi y'imiti y'ibitegwa amafumbire imiti yo gupombesha maside n'ibindi kubijanye n'indimo bo iyo bateze kudupokeza kubera ko mfite akazi nikorera kandi kiwanje ntibingora cyane ndafata duhera kutwonkorera kutwondonka mwako kazi tukambeshaho mukiri ngomba ntarapokira nkaba ndabayeho kutwe dufaranga
jewe banyitwa mbanze ndore cyiza ariko izina rizwi cyane ni Neymar bivanye nuko sanzwe ndo mukinyi ndashimira uyu mwaka wa 2020 bivanye nuko natanguye mfise udera duke ndadushyira mu mugambi wo gukota amabo manake nuko novuga ajya amahera dutanga banki rambe yarangiriye akamaro kugera hampa inyungu ndagera mu idorari 400 ca mpindura umugambi narimwo ca nja mu wundi mugambi sanzwe nuko narinze moto ca nigurira rwanje ubu nije nikorera kandi ndabona yuko inyungu ihari
twe nk'abahinzi baborekeje mu rusenda ikintu dusige 2020 nuko twarimaga dukora utunganyiza umusaruro wacu tukatwabonye imashini itonora umuceri kubwiye twabasha kwiteza imbere tukora nibyo dufungurira imiryango kugira ubu ngubu imashini yatangiye gukora nubirakora nisa ubu bari gusuka umusaruro tuwujyana ku mushe tugasuka umwe tukajyana mu rugo tugafunda tukagurisha amafaranga abasha kuduteza imbere tukagura ibikoresho byo mu rugo inkuzu z'abana mbere y'2020 twagiraga umusaruro tukabura w'umuceri tukaba tuwujyana tukicwa n'inzara tuwufise mu nzu ubu bantu bagize n'umwete wo kurima bapanuye ahantu hanini wo kurima hari epfo kwitanganyika urusenda hari aho bita ikenya hari uri kugana ujya ibuvira aho hose ubu rwose abantu batanye kuri mu muceri kuburyo iminsi iri imbere guha kurima ukaba kwiteza ukagura moto mbega umuntu akaza asubira mu gihugu cye yifashije nta kibazo afise
uwo muceri iyo mashini mwayibonye biturutse kuki
iyi mashini y'umuceri ni nkunga twawe na adara adara nifashwe na seri kuko twumva dusaba twerekana ingorane dufise barabidufashamo twe tumaze imyaka 3 icyo kintu tugisaba n'umwe w'umwaka twagize amahirwe turayibonye iyo mashini y'umuceri kuya n'isaha tuvugana ubu ubiri gutonora abantu baraturuka imboko bakaza gutonoza mu gatunguru ya mbere kuko twashyize mu gatunguru ya mbere no hagati kambi twe uva mu rurinda abona hajya gutonoza uva gatunguru ya gatatu aze bitamuvunye n'abakongomani no barabara twabigishije kurima ntabyo bari bazi kurima izo mbuto z'umuceri ubu nabo barayirimo baraza nabo tukabatonorera
muri abahinzi bangana gute mwabundi mu
turi amashyirahamwe agera muri 5 dufise abanyamuryango bagera mu 1000
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese uko mungana aho muri hose umwaka mushya muhire. Intashyo z'umwaka mushya duhere kuri mwe mwatumye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Nitwa Mpera. Nahize bunani ntahize na dawe ntahize na buhu na karaberi hatasa nabwirabure na buderesi. Imani baho mugisa
ndi muraperi nabahinda ndi mahama imwe ndatasha uwo bita bunani dawe karaveri hitimana mare mustanere wo kuntega ntwara ndi muraperi nabahinda murakoze cyane nabandi
arabiwa nitwa mboni bogoye ba mporipozi abandi mu nkambi y'imahama ndasuhuje abantu bandi bari Burundi banze ku isambu ndasuhuje dawe ndasuhuje uhugu wo bita Yawe tuzo se kamana. Yabazuje nabara mubanje bari mu Rwanda nzigire cyo ambwe wate habasuje nabushoni. Amora mubanje umugore nyira bakubari save. aho ni murenge wa Musha nko mu kare ka Gisagara yego anaga gusoga nabo gira mahoro
kenitwa kare basikovia ndashaka gutashya musaza wanje Claude ari mu Burundi ndasura gutashya Burundi ita Toro ari muri Amerika na ndera meheto Dismas ari muri Amerika ndashaka gutashya nyene wacu ari Burundi mu quartier se Juliette ndashaka gutashya abantu bose b'i Burundi banzi kandi Burundi ndashaka gutashya nkinzinga Pierre ndashaka gutashya na papa cyamugoyegere bazi turi kumwe mahama na nkuri y'ingoma turi kumwe mahama na Mukamisha Beatrice na Mukamana Beatrice n'abantu bari muri Tanzania harimwe umugabo wanjye bitayemeye mwemera ndamutashya Nyanchuti desi ndamutasha na Jolisi ndamutasha kanyamuneza na mabukwe na Clementine mukarugomwa na Vediana ndamutasha
Jenny Twansabimana Samso bakunda gutazira ewa nkaba ntasha inshuti zanjye ziri Burundi kuko je ndi mpambi ya mahama mu Rwanda batasha bo bitwa ibintu n'Imana Francois batazira na Bado batasha bo bita Tuisabe Jean Claude batasha Riyazimana n'umuryango wabo wose umuryango wa nibizica aba ntasha na papa wanje ari wo mibi Europio na bene wacu na bashiki banje harimo niyo nzima Chantal harimo na Igombe akabamo na Gatsiri akabamo niwo bitaruboni aba ntasha nabanzi bose n'umuryango wa Gwakigamba harimo umukecuru bitwa Kabagabirwa n'umukobwa wiwe bita Dorothea n'uwo bita Makobwa nkaba ntasha n'abavandimwe bose b'inshuti n'abagenzi bari banzi ku mucumba w'Inyamabuye harimo n'uwahoze ari konseye wacu Sezike Antoine hamwe n'abana biwe na cane cane uwo bita Kimuga yari inshuti yanje Bidonyori Mujeri ba Karagira bose bose n'inshuti zanje hakaba hari n'inshuti twahoze twigana ku mukenke abo bita Nkuru Nziza Nestori Ereneste abo bose ndabatasha bari inshuti rikomeye cyane nkaba nifuza yuko tuzosubira tukabonana kugira ngo twongere tuyage Imana ni yabikora tukava ngaha mu nkambi mahama tugasubira mu gihugu cyatwibarutse bivanye n'umutekano ngene tuzoba wabonetse tukabona natwe turafise uburenganzira bwo kubandanya kwa mu gihugu cyacu murakoze nkaba ndangije ndabifuriza umwaka mushasha mu mahigwe n'ibyiza n'ico mwifuza cyose n'intego yose mukise Imana izotume muyishikako
nitwa Kazokura Jean Paul nkaba ndi mu nkambi ya mama iri Kigali mu Rwanda nkaba nahunze mu 2015 mbone yaka karyo kugira ngo nshobore gutashya imiryango yanjye iri Burundi n'abo turi hano abari Burundi nohera umubyeyi wanjye siganye yakire Bernadetta aho tukana ndacyayisaba Gustave ahungu Gerard na mushikange yarongowe mu muyinga bita Hotel Diane n'umuryango wiwe ntibagiwe Patrice n'umugabo wiwe abanda bifuriza bisi mikuru ya Noel na Bonane Imana izobandagirire ntibagiwe abari hatu mu nkambi twahunganye mwene wacu bigira Imana Alexis Ciza Fernand n'imiryango yabo barubaho n'imiryango yabo benshi cyane tugendana n'ubu tuguma tubana mu nkambi ntibagiwe n'abanyeshuri twaratwigana mwaka uheze wa 2019 bose twigana abahungu n'abakobwa mbese n'ababanyigishije Imana izobandagirire
Ndigerari numva nshimira Imana kuba mvuganye na Radio ya Amerika nkaba numva n'ibyo yanjye bashyikira abo banye bose abari Burundi nasize zo guhunga ndavuga ati Imana ibampezagire aho ari hose harimo byose Imana ibahezagire kandi ibyo bya Amerika rirakabaho nimfashije byinshi kumvikanisha ijwi ryanjye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bene wacu Imana ibarinde natwe turinde tuzongere twibanire amahoro
iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mbashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongeye kubifuriza umwaka mwiza muzawurye ntuzabarye murakarama
Nasihosa Maria ni kugwanira, kacuinanira, kacuiganira, ni tihotu kamira, kanira ni dukamira. Muzo kwa kesi na kugie, ni jawe kyo sepia na kie.